ni radio y'ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Intambara irakomeje hagati y'ingabo za Leta ya Kongo n'umutwe w'inyeshyamba wa M23. Kuri wa kabiri M23 yigaruriye lokalite ya Tongo muri Rucuru mu birometero 15 uvuye Kicanga muri Masisi. Mu Burundi, Minisitiri w'ubutabera aremeza ko abacamanza badindiza imanza kandi bakarya ruswa.
Urabona twese yuko abenegihugu badatekanye mu bijyanye n'ubutungane, barababaye, bararushe. Urabona ko imitima yabo yababajwe n'iby'ubutungane.
Domine Banyankimbona ari mu rugendo mu ntara zitandukanye z'igihugu. Urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ruhoraho CPI rurifuza guhana ibyaha bikorerwa abana batarageza ku myaka 18. Mugume ku maradiyo yanyu, iki ni kiganiro iwanyu mu ntara. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi byizeho na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana. Aloyse, wirweho.
Yagize mwiriwe Veniste, turayahera kuyavugwa mu karere ko mu ihembe rya Afrika. Amakamyo abiri atwaye ibikoresho byo kwa muganga yarashitse mu ntara ya Tigreya muri Etiyopiya ejo ku munsi wa kabiri. Ni imfashanyo za mbere mpuzamakungu zashitse muri iyo ntara kuva Leta ya Etiyopiya hamwe n'inteko za Tigreya basinye amasezerano yo guhagarika intambara mu ntango z'uku kwezi. Amakamyo y'ishyirahamwe ritabara imbabare Croix Rouge yatanze amatoni 40 y'ivyankenerwa mu buvuzi birimwo imiti hamwe n'ibikoresho byo kubaga imakere ku mugwa mukuru wa Tigreya. Nta mfashanyo mpuzamakungu zari bwongere kwinjira muri Tigreya ziciye mu ibarabara kuva mu mpera z'ukwezi k'umunani. Mu ndwi iheze, uwurongoye intumwa za Leta ya Etiyopiya mu biganiro by'amahoro Redwane Hussein yavuze ko abanyagihugu muri Tigreya bagiye gusubira kuronswa ivyankenerwa mu kubaho. Nayo ejo ku munsi wa kabiri, umushikiranganji wa mbere wa Etiyopiya Abiy Ahmed yavuze ko leta yiwe yiyemeje gushyira mu ngiro amasezerano yumvikanywe ko yo guhagarika intambara. Umuvugizi w'igisata cya ONU cyitaho ibifungurwa we PAM yabwiye Ijwi rya Amerika ko ishyirahamwe ryabo ryo ritarasubira kurungika imfashanyo muri Tigreya aho ibifungurwa bisa ni byarangiye. Muri Nigeria, igipolisi cyo muri leta ya Imo mu manuko bushyira ubuseruko bw'icyo gihugu kiriko kiratohoza ku makuru y'abakoze ubwicanyi. Ni nyuma y'aho abagabo bitwaje inkobo mu muhari w'abiyonkoye bo mu ntara ya Biafra barashe bakica umutware muri ako karere bamwicana n'abandi bafasha biwe batatu. Uwo muhari warahakanye kwagirizwa ibitero muri iyo ntara ibyo bategetsi begeka ku Baroberi. Ubwo bwicanyi bwo ku munsi wa mbere bwabaye mu gihe sentare muri Nigeria yatesheje agaciro ibyaha by'iterabwoba byagirizwa umukuru w'umuhari wabo biyonkoye. Ejo ku munsi wa kabiri, perezida wa Nigeria Muhammadu Buhari yaraneguye ubwo bwicanyi bwakorewe uwo mutware w'ako karere, acasaba igipolisi gukora amatohoza. Hagati y'ukwezi kwa gatanu n'ukw'icumi k'uyu mwaka, abategetsi ba Nigeria bavuze ko abantu hafi 175 barimwo abasirikare, abapolisi hamwe n'abasivile bishwe mu bitero muri iyo ntara.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Mwivugwa hanze y'umugabane wa Afrika ku bijanye n'intambara y'Uburusiya na Ukraine. Uburusiya bwaragavye ibitero by'indege kuri Ukraine ejo ku munsi wa kabiri. Ibitero byatewe mu ntara 10 za Ukraine zirimo n'umugwa mukuru Kiev, inyuma yaho mu ndwi iheze Ukraine yigambiye ko yigaruriye igisagara gikomeye cya Kherson. Ibyo bitero by'indege byatewe Ukraine uhereye mu buseruko gushika mu burengero, byaguye ku nyubakwa z'amasoko ntanga nguvu hamwe n'izindi nyubakwa zirimo amagorofa bamwe abantu ku mugwa mukuru Kiev. Umuntu umwe niwe yatangajwe ko yishwe. Amasanamu ya video yafatiwe i Kiev n'umwe mu bafasha ba perezida Volodymyr Zelensky yerekanye inzu y'amagorofa atanu iriko irasha igatukombera. Umukuru w'ico gisagara Vitali Kristo yavuze ko amagorofa atatu yatewe ariko ko hari zimwe muri misile z'Uburusiya zarashwe zitarashika hasi. Perezida Zelensky ejo kuwa kabiri yavuze ko uguhagarika intambara burundu bizoshoboka ari uko Uburusiya bukuye abasirikare babwo muri Ukraine kandi mu gihe bazoba bashobora kugenzura ubutaka bw'igihugu cyabo cyose.
Washington, ijwi rya Amerika.
Nayo mu karere ko mu buseruko bwo hagati bw'isi abanyisirayeli babiri barishwe abandi bane barakomereka bikomeye mu gitero cyakozwe mu ntara ya Sijordania ejo ku munsi wa kabiri. Abategetsi bavuga ko uwakoze ubwo bwicanyi ari umunyepalestina kandi nawe nyine yahavuye araswa aricwa. Nta muhari w'abagwanyi wo muri Palestina wemanze icyo gitero, ariko umuvugizi w'umuhari Hamas yavuze ko ari igitero cy'ubunyamaswa. Imishyamirano hagati ya Israeli n'abanyepalestina mu ntara ya Sijordania no mu buseruko bwa Yerusalemu imaze guhitana abantu bashika 25 ku ruhande rwa Israeli, hamwe n'abarenga 130 ku banyepalestina aho umwaka ugeze ubu.
Urakoze Aloise Bigirimana, mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com no ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresi yacu ni wa radio yacu
iwanyu mu ntara.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Amakuru tuyahere muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Intambara irakomeje hagati ingabo za leta n'umutwe w'inyeshyamba wa M23 kuri wa kabiri. M23 yigaruriye lokalite ya Tongo muri Rucuru, ni mu birometero 15 uvuye Kicanga muri Masisi. Umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Jimmy Shukrani bakomera uri Goma aravuga ko abaturage ba Masisi bafite ubwoba ko M23 yahigarurira. Kuri uyu wa kabiri kandi imirwano yabereye hafi ya Kibumba mu birometero hafi 15 uvuye mu mujyi wa Goma. Kibumba ikaba ikiri mu maboko y'ingabo za Republika ya Demokarasi ya Kongo. Intumwa y'umuryango w'Afrika y'Uburasirazuba EAC mu bibazo by'intambara zo mu Burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo, Uhuru Kenyatta wahoze ari umukuru w'igihugu cya Kenya, ejo yasuye inkambi ya Kanyarucinya icumbikiye abakuwe mu byabo n'intambara bagera ku 40,000 Goma. Ali Darius Asanka.
Urugendo rwa Perezida Kenyatta mu mujyi wa Goma rwabaye mu gihe intambara ikomeje mu birometero bice uvuye muri uwo mujyi hagati y'ingabo za leta n'iz'umutwe wa M23 urwanya ubutegetsi. Iyo mirwano irabera ahitwa Ikibumba. Uyu mutwe umaze kwigarurira uduce dutandukanye tw'intara ya Kivu ya Ruguru. Akimara kugirana ibiganiro na bamwe mu bayobozi batandukanye mu ntara ya Kivu ya Ruguru, Uhuru Kenyatta yatanze ubutumwa bw'ubumwe n'ubwiyunge ku mpande zombi ziri kurwana no ku baturage muri rusange. Umuntu si inyamaswa, kuko ibyo tubonye uyu munsi ntabwo bishimishije. Twese tugomba kuba uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Ndabasabye nk'Abanyekongo, iyi mirwano ntireke. Iyo mwarwanye irahagije. Turebe ubuzima bwa bene wacu. Benshi mu batuye inkambi birewe basenya amahema bamaze mu iminsi batangira guhungira mu mujyi wa Goma bitewe n'ubwo inyeshyamba za M23 zirimo gusatira iyo nkambi. Ijwi rya Amerika ryavuganye na zimwe mu mpunzi ubwo zavaga Kanyarucinya zerekeza i Goma.
Iyo turi mu nkambi tubona imodoka inatambutse iri kurasa, tubona nose bari kwikanga ubwo ti aba M23 yoshoka batugezemo tugende twirukange twambura amahema twirukange ngo benshi batatanye
none se ubu muri kujaye
kujya hano mu mugigoma abantu munaturitse rugari abakenyera cyane cyamaze cyumwe bita
Benshi mu bahunze bavuga ko badateze gusubira iwabo umutekano utaraboneka. Izi mpunzi zivuga ko mu minsi zimaze mu buhungiro zikomeje guhura n'ibibazo birimo kubura ibiribwa, amazi meza, kunyagirwa n'ibindi. Abdul Nkiko wavuganye n'Ijwi rya Amerika arifuza ko umutekano ugaruka bagataha iwabo kuko ubuzima mu nkambi bugoye. Twamusanze mu nzira ari kujya gushaka abana be atazi aho bagiye.
Twaje ejo bundi ariko twaje basohoye. Twaje mu gitari hari akugasizi.
Ubutumwa guverineri w'intara ya Kivu ya Ruguru Lieutenant General Constant Dima yatanze ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri asabye abaturage kutagira ubwoba kuko ingabo z'igihugu zikomeje kwifata neza mu rugamba. Uyu yatanze icyizere kuri izo mpunzi azisaba kwihangana kuko igisubizo kidatinda kiri mu nzira. Ndabasabye kwitonda no gukomeza gukora akazi kanyu uko bisanzwe. Ndababyiza ukuri ko ingabo za leta zifashe neza mu rugamba mbere y'umwanzi aho ikibumba, ariko mbasabye kuba maso. Ku mugoroba wo kuri wa kabiri impunzi zirimo abagore n'abana zikomeje kugana Igoma. Ali Asanka Darius, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Mu Burundi, Ministre w'Ubutabera Domine Banyankimbona ari mu rugendo mu ntara zitandukanye z'igihugu, aremeza ko abacamanza badindiza imanza kandi bakarya ruswa. Avuga ko bituma inzira karengane nyinshi zisanga muri gereza Nairobi eloje wirikaneza.
Muri no mise mushikanganje jeje gutubungana kagendera intara zitandukanye yumviriza ibibazo by'abitura za sentare. Imbere yo gutangura kugendera intara mu nduguheze yari yasohoye urwandiko rugenewe abakuru b'amasentare na za parake. Domine Banyankimbona yababwiye ko biteye isoni ukuntu amabohero menshi abogabogamwo murengera w'abanyororo kandi abenshi batari bakwiye kurungikwayo. Avuga ko ivyo bituma leta ihatakariza uburyo bwinshi bwo kugaburira abafungwa, kubaronsa imiti, ukubunguruza n'ibindi. Aho yahereye mu manuka bushe burengera yaragaye cyane inyifato z'abacamanza bafata icyemezo cyo gufunga abantu bagirizwa izaha bito bito birimo amadeni kandi bo baretse bakaguma bidegembya maze bakishyura umwenda batari mu buroko. Kuri wa kabiri n'uwa gatatu umufato ni Banyankimbona ariko agendera intara za Cibitoke na Bubanza mu buraruko bushe uburengero bw'u Burundi. Ahura n'abategetsi kuva ku nzego z'ibanze kugeza ku rwego rw'intara, abajejwe umutekano hamwe n'abo mu gisata cy'ubutungana ramutswa. Yemeza ko mu gihugu cyose abanyagihugu baruhishijwe n'ingendo mbi y'abacamanza yo kurya ibiturire no kudindiza imanza.
Urabona twese yuko abenegihugu badatekanye mu bijyanye n'ubutungane, barababaye, bararushe. Urabona ko imitima yabo yababajwe n'iby'ubutungane.
Abarenganywa barimwo Gorete Buzukuruze iyo bumvise amushikanganje yagendeye basa n'ukwijuru ryugurutse kuri bo. Umugabo we warafunzwe azira kuba yatsinze mu rubanza rw'itongorwa muhuza na mukuru we, maze yankira abacamanza kumurenganya igihe cyo kurushira mu ngiro. Umukenyezi wundi na bavuga ko umubabaro urimo kumwegura kubera wafashe akana kiwe kagakobwa ku nguvu k'imyaka itanu yarekuwe akaba yirwa mu kindaga.
Mu mezi abiri nagiye mbona bamurekuye yibereye muhira, nje kubaza baca bambwira ngo bamurekuye kubera kwa ndavuga ati ntakwaye yashitse akobora ibigori, none ndabisakahinda biri kwa barikamba ngo none ngo ntiyata ngo sinatake.
Kuvyerekeye umukenyezi, abajeje intwaro ku rwego rw'ibanze baremeza ivyo ashikiriza.
Uwo muntu arakomeye n'amafoto ariho, siziko dagiriza ngo mbeshe mvuge ngo umuntu aragwa kandi naramwiboneye. Jewe naragenda mwibonera, uwo munsi yarapfuboye ibigori, ahandi namubonye neza agiye kuvoma amazi ari ku ikinga, yatse manze daha.
Umushikiranganji w'ubutungane yavuga ko gusasira indavu kudahana ari bibi cyane mbere no kubabikora.
Ubugwanye yakoze icyaha. Aha ibiba ko mutapfuye mu mimba abandi ko mubatwara imboga ariyo ivuriro ko abandi bumvise ngo batwara kare ubundi bari ivuriro bavura bapfugwa bagwaye. Ibyo bintu byumvira abantu z'abantu
forse comanda, di vivi vaca, di vivi vaca. E chi mi faccio ciò che sta si dava, di viore, viore di vi, quanti fai sta si dava, vanno avanti, ma non sono avanti, ma dove è migliore il sistema di che ma cupo, ma dove avevamo io un patati,
ibiturire idindizwa ry'imanza n'izindi ngeso zituma amabohero abogaboga biriyamirizwa n'amashyirahamwe yigenga arimo akat y'abakirisu rigwanya ihoterwa rya kiremwa muntu Jean Claude Ntiburumunsi ajejwe amateko muri akat Burundi
turasaba ko bokwihutira kuburanisha imanza ko hari imanza zidindira zimara igihe kinini zitaburanishwa no gukurikiza ingingo z'ubutungane ku manza ziba zashoboye kuburanishwa kuko hari imanza ziburanishwa abanyororo bakarekugwa na za sentare ariko abayobozi b'amabohero bakaguma bafunze abanyororo abacamanza nabo bogerageza guca imanza bisunze amategeko bagashyira hirya ibijyanye na politiki kuko iby'amategeko n'ibyo barahiye byonyine icyo kiri mu bintu bikuru bitumye amabohero yuzuye cyane no munsi kuko abacamanza bahumiriza bakagendera ku mabwire y'abanyepolitike bagafata abanyororo bakaguma mu mabohero babacira n'imanza ndende mu gihe atacu baba ariko barazira
izi mpungenge ziremezwa n'umushikanganje banyankimbona amenyesha ko amabohero ari mu nshuro hafi ya 200% y'abanyororo yobwijwe kwakira
kuko kandi kose sunikira mu mubi kandi kose sunikira aha ni sudo tresie ndi kugufunga siri ni kintu exceptionnel n'etawe na tresie
ibitigiri bitangwa n'amashyirahamwe yo mu gisata cy'amabohero hamwe n'ibiro bikuru bijejwe amabohero vyerekana ko mu mabohero 11 y'u Burundi habarizwa abanyororo barenga 12,700 kandi hafite ubushobozi bwo kwakira batarenga 4,499 Incho zitari nke Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ko atazihanganira abakora nabi mu gisata cy'ubutungane yemeza ko kimunzwe n'ibiturire akajagari n'akarenganyo badashobora kwihanganira Eroje urika neza ijwi rya Amerika
bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communautaire La Voix des Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.9 n'ibice 7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9
ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda urubanza rw'umunyarwanda w'umunyemari Felicien Kabuga rurakomeje ilahe mu Buholandi ku rwego rwasigariyeho kurangiza imanza zasizwe n'inkiko mpuzamahanga urukiko rwumvise kuri wa kabiri undi mutangabuhamya w'ubushinjacyaha wahamijwe n'inkiko z'u Rwanda ibyaha bya genocide aravuga ko Kabuga yatanze imodoka zakoreshejwe mu gutwara abatutsi janwaga kwicwa Temistocle Mutijima
mu gihe byari biteganijwe ko kuri wa kabiri ubwunganizi bwa Kabuga bukomeza guhata ibibazo umutangabuhamya kabu 009 uyu ntiyabonetse bitewe nuko mu ijwi ry'umucamanza atarameze neza ibyo byatumye hahabwa umwanya undi mutangabuhamya wahawe izina kabu 0666 mu rwego rwo kumurindira umutekano uyu nawe kimwe na bagenzi be babiri baheruka yatangiye ubuhamya bw'iyarusha muri Tanzania yifashishijwe ikoranabuhanga rya video conference amashusho ye yarahishe ndetse n'ijwi rye ryahinduwe Kabu 0666 afite byinshi ahuriyeho na Kabu 009 kuko bombi ari abagororwa bakatiwe imyaka 30 nyuma yo guhamwa n'ibyaha bya genocide aba bombi kandi batawe muri yombi mu 1997 nyuma yo guhunguka bavuye mu cyari Zaire ndetse ibihano barimo gukora babikatiwe n'inkiko gacaca zo kugisenyi mu rwego rw'ubujurire Munshamake yasomwe n'umushinjacyaha Kabu 0666 yiyemerera ko yabanje kuba mu mutwe w'intera hamwe w'ishyaka MRND ryari ku butegetsi nyuma mu 1993 aza kujya mu impuza mugambi w'ishyaka CDR imitwe yombi yari igizwe n'urubyiruko rw'intagondwa rwagize uruhare muri genocide mu 1994 akavuga ko abari bagize iyo mitwe yombi bagenderaga hamwe kandi bagakorana mu kwica umwanzi bahuriyeho ariwe mututsi Uyu mutangabuhamya kandi avuga ko yumvaga cyane radio RTLM kuva mu 1993 mu buhamya bwe akavuga ko iyo radio yateshaga gaciro abatutsi ikanakangurira intera hamwe n'impuzamugambi kubica. Akemeza ko ibiganiro by'iyo radio byagize uruhare mu myitwarire mu gihe cya genocide no kuba yaritabiriye ibikorwa byo guhiga no kwica abatutsi. Kubijyanye na radio Muhabura ivugwa mu buhamya bwe bwanditse, umutangabuhamya yabajijwe niba yarayumvaga, asubiza ko yo yari radio y'umwanzi FPR atashoboraga kuyumva, yewe n'abajyaga kuyumva byajyaga kubagiraho ingaruka. Kab 0666 avuga ko genocide igitangira yafashije mu gikorwa cyo gupakurura intwaro gakondo, kandi yabwiwe ko izo ntwaro zatanzwe na Kabuga. Akemeza ko izo ntwaro zahawe interahamwe zazikoresheje mu kwica abatutsi hirya no hino mu cyari perefegitura ya Gisenyi. Uyu mutangabuhamya w'ubushinjacyaha kandi avuga ko yanafashije mu gupakurura intwaro mu kigo cya gisirikare cya Gisenyi zari zivanywe Goma. Aho nawe interahamwe bari kumwe mu kigo cya gisirikare zikamubwira ko izo ntwaro zavanywe Goma na Kabuga. Izo ngo zarimo grenade, imbunda za Kalashnikov n'amasasu yazo. Mu buhamya bwe uyu mutangabuhamya yemeza ko yagize uruhare mu kwica abatutsi barimo abakuze, abana n'ababikira bavanwaga mu macumbi yabo bakicirwa hiswe kuri Commune Rouge hafi y'irimbi rya Gisenyi. Kab 0666 yabwiye urukiko ko Felicien Kabuga yatanze imodoka ebyiri zifashishwaga mu gutunda bajyanwagaho kuri Commune Rouge kuhicirwa, ubundi zigatwara imirambo y'ababaga bamaze kwicwa. Umunyamategeko Françoise Mate yabajije icyamubwiye ko izo modoka zatanzwe na Kabuga, asubiza ko yari umuntu wa hafi wa Bernard Munyagishari wari umukuru w'interahamwe muri perefegitura ya Gisenyi, akaba ari we wamubwiye watanze izo modoka. Mu guhatwa ibibazo, umutangabuhamya Kab 0666 yanyuzagamo agaterana amagambo n'umunyamategeko Françoise Mate wunganira Kabuga, amubwira ko atakabaye amubaza ibibazo afitiye ibisubizo mu nyandiko z'ubuhamya yatanze mbere. Umunyemari Kabuga uyu munsi nabwo yagaragaraga mu rukiko akurikiye urubanza mu kagare k'abafite ubumuga. Iburanisha rya none ryasojwe ibibazo by'ubwunganizi bwa Kabuga kuri Kab 0666 bitarangiye. Umucamanza Ian Bonomi yanzura ko bisubukurwa kuri uyu wa gatatu, ndetse abuze umutangabuhamya kugira uwo aganira nawe ku buhamya azatanga muri uru rubanza. Nkibutsa ko umunyemari Kabuga Felicien akurikiranweho ibyaha bya genocide, guhamagarira abandi gukora genocide, ubwumvikane bugamije gukora genocide, gukora itoteza ku mpamvu za politiki, ubwicanyi no kurimbura nk'ibyaha byibasiye inyokomuntu. N'ibyaha ariko waburana hakana akavuga ko ari ibinyoma watigeze yanga abatutsi, ahubwo yanakoranaga nabo mu bucuruzi bwe.
Tukivuga ku butabera, urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ruhoraho CPI rurifuza guhana ibyaha bikorerwa abana batarageza ku myaka 18. Kuri uyu wa kabiri urwo rukiko rwakoresheje umwiherero uhuza amashyirahamwe yigenga aturuka mu bihugu bitandukanye, cyane cyane ibiri mu ntambara. Lahe Pierre Claver niyo nkuru.
Sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI yifuza guhana no guhaca ibyaha bikorerwa abana bihanwa niyo sentare iri Lahe mu Buholande. Mu nama y'umwiherero n'amashami mpuzamakungu akorera mu bihugu bikunze kubamo ibyaha bibangamiye abana, umushikiriza manza mukuru wayo yatangaje ko iyo sentare yafashe ingamba zikomeye zo guhasha ibyo byaha. Karim Khan yavuze ko ibyaha bikunze kubangamira abana batarashika imyaka 18 ari ubwicanyi, kunyuruza abana, kubaboreza igufa, gukoresha abana mu ntambara haba mu gisirikare canke mu migwi igwana, gufata abana b'abakobwa ku nguvu n'ibindi. Muri Afrika yavuze ko ibyo byaha byibonekeje mu bihugu nka Republika ya Demokarasi ya Kongo, muri Mali, muri Sudan, muri Central Africa, mu Rwanda, mu gihe cy'ubunyabwoko yakorewe abatutsi muri 1994 n'ahandi. Avuga ko hari n'ahandi ibyo byaha bikogwa ariko ntibimenyekane. Ahamagarira amashami yigenga yaba ayakorana na CPI canke ayandi yigenga mu bihugu bitandukanye gukora amatohoza menshi kuri bene ibyo byaha bibangamira agateka k'abana, maze ababyagirizwa bakazoshengezwa imbere y'ubutungane. Ishirahamwe ryitaho ineza y'abana muri Congo, Terre des Enfants, gitabye uwo mwiherero ribona ko uwo mwiherero uje hageze kubera intambara iriko irabera mu buseruko bw'ico gihugu. David Arechama Odabanga atwara iryo shirahamwe kuri mikro y'Ijwi rya Amerika.
Si sont affectés, si vous voyez tout l'est de RDC, c'est vraiment un climat d'insécurité.
Ati twebwe iwacu na kamara maza rabinge nabana babangamiwe n'intambara iri mu buseruko bwa Congo. Umutekano muke n'intambara bituma abana bama mu ruhagarara bakubagugwa, ubwicanyi buhitana abana benshi n'abagore, kubafata ku nguvu n'ibindi birimo nko guteshwa izabo umwanya wose, ariko ubutungane bwo mu gihugu ntacu bukora. umenga n'ubutegetsi ntibushaka kugwanya ibyo byaha. Abenshi mbere bajanywe mu ntambara haba mu gisirikare ndetse no mu migwi igwana kandi umenga n'ibisanzwe. Nico gituma dusaba aya masentere mpuzamakungu kudufasha kuko twebwe twenyene ntaco twoshikako.
Mais évidemment avec l'appui des instances internationales qui sans eux nous aussi nous sommes limités.
Na mu Burundi ivyaha bibangamira abana birakogwa. Ishirame ONRCT Weton Frere rigwanya urudandazwa rw'abantu rivuga ko uburenganzira bw'abana buhungabanywa cane cane n'abari bajejwe kubakingira. Umunyamategeko Prime Mbarubukeye atwara iryo shirahamwe kuri mikoro y'ijwi rya Amerika niyitavye iyo nama twaganiriye mbere ku buhinga bw'ingurukanabumenyi avuye muri sentare i Bujumbura kuburanira umwana agateka kiwe kahungabanijwe.
Abana batari ke mu Burundi barakunda guhura n'ibi byaha byitwa gufatwa ku nguvu cyane cyane abana babigeme. Aha tuvuga kandi n'ibyaha byerekeye kunyagwa amatongo nk'abana b'impfuvyi. Abana batari bato mu Burundi barakoreshwa ibikorwa byo biruhisha cyane cyane bikajanwa nko mu gihugu cya Tanzania cyangwa muri Congo gukoreshwa ibi bikorwa biruhisha nko kurima, gusarura nk'umwimbo wabonetse nk'ibyamwa cyangwa ibicanye gukoreshwa mu bikorwa byo kwimba nk'ubutare n'ibindi n'ibindi. Yerekeye urudandazwa rw'abana bagakoreshwa ibyaha by'iterabwoba babanje kujyanwa nko mu rudandazwa rw'abantu nk'ibyaha byo mu ntambara. Ariko mu Burundi turi mu mahoro, nta byaha byo mu ntambara bikorerwa abana. Mugabo hariho ibindi bihugu byo muri Afrika hafi usanga nk'abana bakoreshwa ibikorwa bakaja mu by'igisirikare kandi bakiri abana.
Amashirahamwe mpuzamakungu yitaho ineza y'abana yitavye uwo mwiherero w'iminsi ibiri harimo nka Human Rights Watch, Amnesty International, World Vision, Save the Children, ibisata byawo nivye tagateka k'abana n'ayandi mashirahamwe akorera hagati mu bihugu bitandukanye. Ishirahamwe mpuzamakungu ONI ndetse yemeye gufasha ishirahamwe ryigenga canke uwundi wese yokora amatohoza ku vyaha bikorerwa abana bishobora guhanwa n'amasentare akomeye nka sentare mpuzamakungu mpana vya CPG canke izindi zihuza imiryango y'ibihugu bitandukanye. Pierre Clavier n'inkuru Ilahe ku bwijwi rya Amerika.
Aha ntudusoreje aya makuru hamwe na Nadia Taha wamfashije kuyabagezaho. Nongere mbashimire kuba mukurikira radio Ijwi ry'Amerika buri munsi kandi muri benshi ku migabane yose y'isi. Dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani w'uyu munsi: uwihamagariye inkuba aba yiteguye n'imvura. Mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Veniste Nshimiyimana.
Radio Ijwi ry'Amerika yabanye isubizo cyacu. Radio Ijwi ry'Amerika yabanye isubizo cyacu. Mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabanye isubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu. Yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona. Tugahuzayo kw'ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika yabaye isubizo cyacu. Radio Ijwi ry'Amerika yo yabaye isubizo cyacu. Mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu. Abakozi bakarorero batanga makuru ahumuriza, baratanga ijambo